Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Milo mwese bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe sangwa ikaze mu makuru ya cokuru uwa mbere turi kugenekezo rya 10 ndamukiza mwaka no 2023 ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru uzikurikira Harimo wanyi umugambwe senere muri commune Byansoro y'intara ya Gitega bamaze imisi ine bapfungiwe mu gashoko iyo commune bo bakaba bavuga ko bazira imvo za politike Basaba gusubizwa amafaranga bakaswe abo n'abasirikare b'abarundi bari mu gihugu cha Somalia abasirikare bakaba biyamiriza kandi ubusuma bukogwa n'abarongoye baraza kuvyumva murano makuru Nayo makuru uyinkino mu rundi kazi Sada na Himana kina urukino rwa tennis niwe yaraye atanye ikibanza cha kabiri mu higanwa ry'ugo urukino rwahuje ibihugu 23 ibujumura mu kanya n'inkuru imwe ukwayo
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Nzamba akaburungu org
Nasubiye kubaha mwiriwe mwese ano makuru tuyahere kura no makuru aciye kumasonga aho hari umugabo wo kumutumba Rukinga ni mu gisagara cha Rumonge ari mu minwe y'inyamirama bikuva mu gitondo cuwa mbere akaba yahagaritswe inyuma yo temaguza agafuni nyina wiwe mwijoro ryo kuri uyu w'Imana amakuru ava mu gisagara cha Rumonge akemezwa n'amasoko ya mu gipolisi avuga ko uwo muvyeyi yari aje gutabara mu gihe uwo mugabo yariko arakubita umukenyezi wiwe aheruka kwibaruka mbone hankuye Hussein akaba yatemaguje nyina wiwe agafuni mu mutwe ubu akaba apfungiwe mu gasho k'igipolisi ka komisariya y'intara ya Rumonge mu gihe umubyeyi wiwe ariko aravugwa nayo makuru avugwa muri politiki abanywanyi b'umugambwe senere bo muri zone Gweza yo muri komine Byansoro ni mu ntara ya Gitega bapfungiwe muri kamwe mu busho bw'iyo komine kuva ku igenekerezo rya gatandatu z'uku kwezi turimo bakaba bagirizwa kuba barakubise umukuru w'umutumba ngaruzwa uri muri iyo zone ya Gweza nawe akaba asanzwe ari mu mugambwe SNDFDD ivyo byagirizwa abo banywanyi mu mugambwe SNL bakaba bavyamirira kure ahubwo bo bakabona ko bapfungiwe imvo za politike inkuru tubaza Eveline Mukeshima
Intandaro ya byose kuvyerekeye ifungwa ry'abo banywanyi batatu mu mugambwe SNL ni inama y'uwo mugambwe yari yategekanijwe kubera ku musozi ngaruzwa muri iyo zone ya Gweza ku igenekerezo rya 2025 z'ukwezi Gweze kwa gatatu iyo nama ikaba yari yatumiwemo abakuru bo mu mugambwe ku rwego rwo hasi ariko abajejwe intwaro muri iyo komine bivuga ko bahavuye bayibuza bavuga ko itemewe n'amategeko abanywanyi b'uwo mugambwe bo bakabibonamwo kuburabuzwa n'ubutegetsi
mbere yuko bafatwa hari inama y'indongozi za SNL yari itegekanije kuba ku itariki 25 z'ukwezi guheze kwa gatatu iyo nama ikaba yabwirizwa kubera mu ngoro y'umugambwe SNL iri muri iyo zone Rweza izo nyahamagazi zishinzwe kandi zivuka iyo nama yabayeho ko yari itegekanijwe maze kuba akahaza umukuru w'umutumba ariko nari mbonera kure n'abapolisi baza kuyiburabuza yari kibera indani muri peromanase mpana hanze ariko barayiburabuza niho hari impari ariko nubwo habaye impari ntabyo kurwana byahabaye baravuga ko inama irandanyiwe niho umukuru w'umutumba ntarimo yamuriye urwara harimo yamukubise kigenewe ntanya n'akadembere kugira ngo bikunde bishikane umugambwe SNL
mu nyuma abo banywanyi batatu b'umugambwe SNL barafashwe barafungwa bagirizwa ko bategereye umukuru w'umutumba ngaruzwa baramuhuragura ariko abanywanyi b'umugambwe SNL bagatangazwa n'uko bagenzi babo bafunzwe kandi ubagiriza atigeze yitaba inyamiramabi ngo ashikirize ibyemezo by'uko yakubaguwe basaba ko borekugwa atakirinze gusabwa
uwo nyine uvuga ko yakubise yitwa nawe mukuru w'umutumba ngaruzwa ntiyigeze aza kugira ngo baburane bagiranye nabo uwo yavuga ko yamukubise kuko byasaba ko abwirizwa kwerekana amasura hanyuma kagiranya hanyuma urubanza rugacibwa umugabo kugera uno munsi uwoye narigera yitaba kwa mukuru mutumba ndeseye bakomye byasoro afadikanije n'utwara muganga CNSD na byasoro niwe wari nyumayibyo hamwe na musantere bakomye byasoro tugasaba ko rero ababishoboye badutangira ubutumwa ahashoboka hose kugira ngo izo nyahamugayo izo nzirakarengane zirenganurwe zaye kuguma zibaswe kandi afasha zizira
uruganda rwa radiyo inzamba agateka kawe ntirurashobora kuronka musantere wa komine byasoro mukuru w'umugambwe sende defte de canke umukuru w'umutumba wangaruzwa ngo bagire icyo babivuga
tukire muri politike umwami ntare wa gatanu ngo yagandaguwe n'ubutegetsi bwa micombero babanje kumwagiriza ko yashatse kugarukana intwaro ya cami ku nguvu akoresheje abacangiro b'abanyamahanga ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa mbere na Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi Sever ujeje kumenya ukuri no kureyo kuranira hari mu kiganiro yahaye amanyesha makuru ntare wa gatanu akaba yabanje gushigwa kwa wenyine n'igitega imbere y'ukagandagurwa kwitegeko rivuye mu biro by'umukuru w'igihugu Michel Micombero hari mu ijoro ryo kuwa 29 na mukiza 1972 umviriza Pierre Claver Ndayicariye
kuri meze y'amajambo yoroshe yumvikana kandi agunaguye nirabwiye ko habaye ibintu bibiri imbere y'uko ari batanga gandagurwa icya mbere habaye igitero mu gihugu kivuga ko ntare wa gatanu azanye n'abacangiro abeserere abanyamahanga bazotembagaza intwaro ya repubulika ya mbere icya kabiri cyabaye ku mugoroba w'itariki 29 ukwezi kwa kane mu masaha atatu saa yine bakuye muri iyo nzu yari yapfuye mu ntabwo mu gikoni bamujyana mu ikambi itera yitwa kompanyi komando y'igitega niho muri iryo joro nyine yagandaguriwe bamurashe hanyuma amaze kugandagurwa yaraye mu korofani ku irembo muri twa tuzu duto duto itagerite hanyuma mu gihugu cose hacatanga ubwicanyi mu gihugu bahagarika abantu bita abanashakozimagaza ubutegetsi bamwe babita bamaimure abandi abacangiro baje gukorana n'umwami abandi bakabita bameja amajambo yagenze yagira ahindagurika umunsi ku munsi ibyo mu bisembere bikura mu nyandiko ivise ikabikura no majwi twakuye muri radiyo y'igihugu kera yitwa Rwaburaremesha mbese bivuga ko umunsi agandagurwa wararumwe ikambi wa mbere komanda Jonas Vinje Nsoro yarahari yari mu bumanuko ari muza Rumonge hanyuma uwabonye ibyabaye muri iyo kambi iyo joro yari mu komanda wa kabiri yitwa Onesfor Ntabirango yari kapiteni niwe bavuga ko yamurashe isasu za nyuma zo kugogosha ziba zishyira bitatu mu gahanga
inzamba
hajyo inzamba agateka kawe amakuru tuhateguriye arabandanya abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cya Somalia mu nteko za ATMIS basaba gusubizwa amafaranga bakaswe babwiwe ko ari ayo gushumbusha imiryango y'abasirikare baguye mu gitero cyabaye mu mwaka uheze mu kwezi kwa Rusama hari ku kirindiro cya Selbaraf ikindi abasirikare basaba nuko abarongoye igisirikare bo baronsa amafaranga ku giciro nyacyo cy'amafaranga y'agaciro kuko bavuga ko ayo bahabwa ari make cyane kugeza aho bavuga ko ari ubusuma bukogwa na bamwe mu ndongozi za gisirikare inkuru twateguriwe na Bonfils Niyongere
abo basirikare bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise ko amafaranga yabo bahembwe ya ATMIS yagiye akugwa ko amafaranga 320 ku kwezi ngo nayo gufasha gutanga igice y'umubabaro ku miryango yaburiye ababo mu gitero cyabaye ku kiriro cya Selbaraf mu kwezi kwa gatanu ko mwaka uheze abasirikare bakavuga ko batumva ingene ari batanga indishi isanzwe utangwa n'ubumwe bwa Afrika biciye muri ATMIS bagasaba umukuru w'igihugu kubasabira amafaranga yabo bakayasubizwa.
Ahubwo kase ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri bavuga yuko ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri ari ayo ukwendaniriza abasoda baguye iserebarafu bashaka mutubarize umushikiranganji w'ukubonabasi yuko abasoda ari uwendaniriza abasoda baguye ku rugamba nuko wendaniriza nakinishi kuko akinishi dukurikirana amakuru dufise tuba dufise amakuru yizewe avuga yuko akinishi yemeye kwendaniriza abo basirikare baguye iserebarafu twebwe niko turarengana twashaka mutubarize n'umushikiranganji w'ukubonabasi amafaranga yacu yagiye twe tukagusaba yuko amafaranga yacu uyagarura twasaba umukuru w'igihugu atuvugire niwe tukigendera we ngaho nta wundi muntu tubona ashobora kutuvugira atari we gusa.
Abo basirikare banabazwa kandi no kubona bakatwa ayo mafaranga kandi no mu gahembo ayo babavunjirako asanzwe adahwanye n'igiciro c'idolari ku isoko ariko bagapfanisha vu nk'ishuri kuko ugize arabaza ikibazo ubaca afatwa nk'umwanzi w'igihugu.
Murabona mu Burundi aho idolari rigeze rivunjwa amafaranga ibihumbi bine hafi n'amajana atanu natwe bashaka kuvunjira ku bihumbi bibiri murumva ko ari ibintu biteye isoni. Ubu ugize urabaza ikibazo mu gisoda bashobora kwandika ugasabukwa umuntu yanenze uwahemukiye igihugu amafaranga yacu arikareka n'abantu bakaguze atoyi nk'abajenerali akagenda uko nyine tutabizi irengero ryayo turakora tugakorera mu ntoke z'abandi bantu nabo batuvunjiye bagaca bishyira mu mifuka yabo bakagaruka kashyira mu mifuka yabo ntacyo tuba turimo turakorera kugeza ubu. Biragowe biragowe tugire inzara yo mu Burundi tugire inzara y'ino mu Burundi niho dukoreshwa twashatse tunyaga biragowe biragowe cyane.
Amafaranga yakaswe abasirikare yo mu mabata ya 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66. Abo muri bataya 60, 61 bamaze kugombogwa bahembwa amezi ane abo bakaswe ayarenga umuriyoni. Abo muri batayo ya 62, 63, 64 bahembwa amezi indwi basanga umwe wese yakaswe amafaranga arenga imiliyoni zibiri. Abo muri batayo ya 65, 66 nabo bahembwe amezi abiri arenga ku iminsi bakaswe amafaranga angana ibihumbi amajana indwi umwe wese. Amafaranga yose yakaswe abo basirikare ugerageje gukora ibiharuro kuko batayo atimisi zirenza abasirikare amajana indwi yose hamwe ayo bakaswe arenga imiliyari 8 mu mafaranga y'amarundi. Ku bijanye no kuvunja naho ayo mafaranga abasirikare bavuga ko ku kwezi bahembwa amadolari 628 basanga nyabo n'abahembwe amadolari 300 ku kwezi bagatako bagakata ayo guhindishi ababuze serebarafu indishi isanzwe itangwa n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika biciye muri Artemis. Kuri ibyo bibazo byose n'imyidogo y'abasirikare Radio Inzamba agateka kawe twarundiye kuri telefone Colonel Floribert Biyereke ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba.
Arakoze Bonfise niyongere nayo makuru avugwa mu gihugu hagati umunyabigega wa komine Giharo hamwe n'urongoye abegeranya amataxe ya komine muri zone Giharo iri mu ntara ya Rutana barahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa gatandatu w'indwi iheze. Keza umunyabigega wa komine na Jean Bucumi bahagaritswe n'igipolisi bakekwa kwinyuruzwa ry'amafaranga yoba arenga imiliyoni 20 z'amafaranga y'amarundi. Ivyo bibaye inyuma yaho kwa 27 Kigarama mwaka 2022 inama mpanuzwa jambo ya komine Giharo yari kumusubiriza biraheza birahagarikwa na buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga atamvu zitanzwe ido ni ido na Ale Majesté Barenga.
Nkuko amakuru dukura muri komine Giharo abivuga, Keita Keza asanzwe ari umunyabanga wa komine Giharo hamwe na Jean Bucumi arangoye abatoza amataxi ya komine muri zone Giharo bahagaritswe mu gitondo cyo kuwa gatatu igenekerezo rya 8 ndamukiza. Aya makuru nyine nakemeza kuri uyu w'Imana naho Keita Keza yahabuye aja gusakwa na buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga ariko mu na Sylvain Zikoruriho arongoye mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana hamwe na Renova Kizimana arongoye CNDD-FDD muri komine Giharo bari kumwe n'igipolisi kumuhaniwe. aho ngo bakaba bagomba kuraba ko atabitasi bya magendu yo bafise hamwe n'amafaranga. Abanyagigo muri commune Giharo bakavuga ko Keita Keza asanzwe ari na mushasha mabanga yagitwa kuba yoba yaranyuruje amafaranga arenga miliyoni 200 z'amarundi, ariko benshi bakemeza ko ayo mafaranga atayo nyuruza wenyene adafatikanyije n'ibihangange muri Saint David hamwe n'abarongoye commune Giharo. Ibyo bakaba bifatira ku kuntu Keita Keza byari ku rutonde ko asubirizwa mu nama ya commune kwa 70 kigarama 2022, ariko ico kibazo kigakugwa ku rutonde bikozwe na Olivier Nibitanga rongoye intara ya Rutana yari itabye iyo nama bitari bimenyerewe nk'uko bivugwa na bamwe mu bagize inama manuzi wa jambo ya commune Giharo. Ibyo bikaba byabaye nyuma yaho umugwi uvuye mu bushiranganje mu byo bujejwe arimo intwaro yo hagati mu gihugu waje kugira amatohoza ugasanga ico gihe nahone amafaranga arenga miliyoni 200 yaranyurujwe. Aha bakavuga ko aya mafaranga inyuruzwa ryayo gusanirwa commune Giharo. Lydia Nihimbazwe na Rinova Kizimana rwa Saint David muri commune Giharo akaba anarongoye mu gujejwe iby'ubutunzi batari kure yabyo baravye uburambe guwo munyabigega amaze mu mabanga, bakabona ko irinyuruzwa rya kabiri bo basubiye kumuta mu makosa kugira hakingigwe ibyo bihangange mu ntwaro no mu mugambwe. Keita Keza be na Jean Bucumi bakaba ari mu mirimo y'igipolisi muri commune Giharo mu ntara ya Rutana aho bari kwakorwa kw'amatohoza.
Ale majeste barenga kuri radio Nzamba tuve aho igiharo tuje mu Rumonge aho aheze indwi zirenga azibiri kurondera isukari mu gisagara cha Rumonge ni nko kurondera umuzi iwibuye. Abanyagihugu barabaza haba mu masoko canke mu mabutike hakabura isukari aho ibonetse naho bakayigura ku giciro cy'umurengera. Bamwe mu badandaza bavuga ko bamaze iminsi batakihabwa uko vyahora bose basaba barongoye ihinguriro Sosumo rihingura isukari gufata mu minwe ico kibazo. Ni nkuru tubaza Karine Dusabe.
Bamwe mu badandaza bakuru bakuru abo bita ba grossiste mu gisagara ca Rumonge bavuga ko ihinguro ry'isukari Sosumo haheze igihe ridatangije kidandazwa c'isukari, bakekeranya ko bashobora kugihabwa mu mpera z'uku kwezi kwa kane. Abadandaza bari basanzwe bafise isukari boba baciye bayinyegeza bamaze kumva ko igomba ibure, ubu bake bayifise bayigurisha hagati 3600 mu gihe igiciro kizwi ca leta ari 2500, ariko nabo bake bayifise ntibashobora kuyiha uwo batazi nk'uko amakuru ava mu Rumonge avyemeza. Abafise abagwayi, abafise abana bakiri bato bakenera ubuyi canke icayi baridoga ko bari mu ngorane zitagira uko zingana. Ari abaguzi canke abadandaza b'isukari bose basaba ihinguriro ry'isukari Sosumo gutorera umuti ico kibazo. Uruganda rwa radio Inzamba gateka kawe ntirurashobora kuronka kuri telefone abarongoye ishirahamwe rihingura isukari Sosumo kugira batubwire ikiriko kirakogwa.
Karine Dusabe arakenuye dusozera no makuru nkuko byamaye bigenda ku minsi ya mbere. Twashikiriza ikigera cy'amakuru y'inkino, amakuru y'inkino umugwi wa Flambeau du Centre niwo uri ku isonga ku ndwi igira 24 y'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Nari mu Burundi kazi Sada Nahimana akina urukino rwa tennis yari yatangukanye ikibanza cya kabiri mu ihiganwa rya tennis ryitabwe n'ibihugu 2023 i Bujumbura. Turababwira kandi nayavugwa muri basketball aho ihiganwa ryatanguye ku munsi wa gatandatu muri volleyball habaye inkino zitangurira ihiganwa mu ishyirahamwe ry'i Bujumbura. Amakuru y'inkino twayatorokanijwe kadashikizwa na Alexandre Nyungepo.
Ku munsi ugira 24 y'ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu Primus League, ku munsi w'Imana Bumamuru yatsinze Tigre Noir kimwe ku busa, Burundi Sport Dynamic itsinda Kayanza United 2-1, Musonga Tinganya na Rukinzu busa ku bundi, Olympic Star itsinda Buja City 2-0, nayo Flambeau du Centre itsinda Messager Ngozi 1-0. Ku munsi wa gatandatu Vitalo yatsinze Magara Young Boys bitsinda 2-0, Atletico New Oil itsinda Interstar 2-0, Aigle Noir nayo itsinda Top Junior 1-0. Gushika ubu rero Flambeau du Centre niyo kiri ku isonga n'amanota 53, Bumamuru igira kabiri n'amanota 52, Vitaro igira gatatu n'amanota 46, ni mu gihe n'ubu Atletico New Oil kiri mu kibanza cya nyuma n'amanota 17 gusa. Hakaba hasigaye inkino zitandatu ngo ihiganwa rirangire. Muri basketball mu mpera z'indwi twaraye dusozereye niho hatangura inkino Viva Basketball League umwaka w'2023. Ku munsi wa gatandatu isaha zitandatu New Star yatsinze Kerr n'amanota 85-68, isaha 8 naho Urunani rutsinda Lesipo amanota 71-61. kumusu imana na ho jimikana ya sinze target manota minongi chenda nabili kuri minongi tanu ni chenda lemesha itinda egre nwaha manota minongi chenda nabili kuri minongi nane Young Eagles ya sinze mesajengozi ya manota minongi tanda tunata tukuri minongi tanu numu nani Dinamo na itinda karela manota minongi chenda narime kuri minongi nane Tukiri muri basketball kuri waka tanda tuniho habi higanwa jimirgui ya barundi irimu bihugu vya Burayi na Canada Amikale Dorieje niyo yatahuka nyigikombi sinze bita yoro heye umurgui urumuri wigi Buruseli mubirigi kumanota minongi ne kuri minongi tatu na tanda tu Iyo higanwa riba ukumwa kutashe jabereye mu gisagara cha Anvers mu Bubiligi higanwa ryitabwiye n'imirwi 14 yajiva mu bihugu nka Canada, Suède, Norvège, Ubufaransa, Ubuswisse n'Ububiligi. Muri volleyball naho mu mpera z'indwi twaraye turangije niho hatangura inkino zitanguzi higanwa ry'umwaka turangirize mu rukino rwa tennis naho aho mu Burundi kazi Sada Nahimana yaratsinzwe mu rukino rwa nyuma n'umufaransa kazi Rob Alice no rukino rutoroheye Sada Nahimana kuko Rob Alice yamutsinze ku maseta abiri kubusa ni mu nkino ziriko zibera I Bujumbura
Rakoze Alexandre Niyunge kuko ra makuru uyinkino nino kuri ryo jujyawe duce dusozera ko makuru twareko twabashikiriza ndashimiye mwebwe mwese mwari mudutaze abiri nshimire bagenzanje bafashije kwegeranya ano makuru Edi Claude Nazo nje na konda bashikiriza ndabifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho butaha